Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwe neza nshuti mwese namwe bakunzi bi radio Ijwi y'Amerika, muri kumwe na Federica Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri sanga cyo munsi ko wa Mungu cariwe ugaruka, turagaruka ku kamaro ntangire k'indero n'inyigisho mu kwiteza imbere, mu guteza imbere umuryango hamwe no guteza imbere igihugu. Ntabwo bikiri agaseseshwa rumuri ko umuntu wese yihaye umugambi wo kwiga kaminuza amashuri akomeye yiteza imbere mu buryo bworoshe kurusha umuntu atanonosoye amashuri. Byongeye, umuntu yize amashuri akomeye cyane afite amahirwe yo kuronka akazi n'ubumenyi bwo kwikorera utwiwe mu gihugu icyo ari cyo cyose, haba mu bihugu biteye imbere aho usanga igitiri cy'abashomeri ari gito cyane canke mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere aho kuronka akazi bisigaye ari ngorabahizi. Mu kiganiro cy'umunsi rero twatumiye umushyanahe yumvise kuva mu ntango ko kwiga amashuri ari byiza cyane. Uyo nawe akaba ari Professor Atanase Gahungu, yigisha muri kaminuza Chicago State University, aherutse kuronka agashimwe mu gisata yigishamwo muri iyo kaminuza. Ako gashimwe kitwa Educator of the Year, gahabwa umwigisha umwe rimwe mu mwaka yabaye kiranganywa kandi itanze mu gikorwa ciwe. Dr. Atanase Gahungu aradukira ku mayange rero y'ibintu urwaruka rukeneye kwamiza ku muzirikanyi kugira ngo rwiteze imbere mu byerekeye ubumenyi, indero n'inyigisho. Mwaramutse neza Dr. Atanase Gahungu.
Mukije.
Murakomeye.
Yemwe turakomeye neza.
Aho ibihe byifashe gute aho Chicago?
Chicago akazuba karasanguye, mbona hagira hamere neza.
Ni byiza cyane rwose. Twatubi kandi na Hermes Dushimimana yarangije muri kaminuza Martin Luther King mu Burundi mu myaka nk'ibiri heze. Mwiriwe neza Hermes Dushimimana.
Mwiriwe neza.
Murakomeye namwe ngaho i Bujumbura.
Bujumbura n'amahoro, turashimye Uwiteka.
Ni byiza cyane rwose. Reka dutangure kuri mwebwe Professor Atanase Gahungu mu majambo make cyane rwose, agashimwe nkako n'agashimwe gatera intege umurezi akaronse. Niba ari ubwa mbere muronse agashimwe nkako, murashobora kutubwira ibintu mwakoze byatumye abo mukorana amabanga yo gukoresha ubwenge bw'ugwaruka rwo muri kaminuza Chicago State University baguhitamo?
Urakoze Federico. Yego, ako kabanga ko kuntera gateka mu barimu dukorana kama kaba uko umwaka uje karaba, bagatora rero umwarimu bibaza ko yagize ikintu giteza imbere akazi kacu kuko nonosora ubwenge, akazi kacu kuko kwigisha abantu. Jewe habari gushobora kuba baratuye abandi benshi, mugabo nibaza yuko uyu mwaka nagize ibyo nama nibaza hamwe nerekana abantu yuko ntangura icyo twokwita amaprogramu mashasha mu byo nkoramwo, hanyuma nkagira n'ubushakashatsi. Ibyo rero nibyo bakunda kurabirako. Nibyo uyu mwaka nanagishije inama z'abatwara amashuri, kuko nigisha abantu bagomba gutwara amashuri n'abayigisha, bakaza rero nkabagirisha icyo bita workshop, icyo bita inama, bagashobora kwinonosora hanyuma bagaheza nabo bagatera imbere. Ibyo nibyo nibaza ko barabiye ku mugabo yose ntibateza kubimbwira ko aribyo barabiye.
Ikaze turaguteye intege turagushyigikiye kandi turagushimije cyane rwose kubera utwigo tudasanzwe mwakoze tukaba rero tuboneyeho kanya kukukeza na twebwe nyine
murakoze cyane murakoze rwose murakoze
ego mu majambo make kandi kubona mwaravuye mu Burundi mukaza muri Amerika mukunonosora amashuri kaminuza mukaronka na doktora eka ni ikintu gishobora kubera akarorero keza urwaruka aho ruri rwose haba mu Burundi cyanke mu bindi bihugu cyane cyane aha muri Leta Zunze Amerika mwabigenjeje gute cyane cyane aha muri Leta Zunze Amerika tuzi ko hariho ibintu byinshi cyane rwose bishobora gusamaza abakiri bato eka mwabigenjeje gute impanuro mwoha urwaruka rukirondera mu mashuri yisumbuye mu mashuri kaminuza haba ngaha muri Amerika cyanke ahandi nize
yego abujya ibyo kugira gucu bwenge cyanke kuja mu byo mu by'amashuri hariho ubwenge umuntu bavuga ngo ashobora kuba yaravukanye ariko jewe naba nibaza yuko ibyo gucu bwenge ari ibintu umuntu azariga agaheza akamenya ibintu ingingo ashobora kugendera ku muntu wari we wese cyewe nibaza ko ica mbere noba niko ndikure ikintu ca mbere cyafashije nuko mu bintu byose nkora namame nibaza nama nibuka iyo navuye nkama nibuka yuko izo nkora byose ndi Murundi ama kwa kuntu iyo nava ku gatumba kujya kuntu umuntu wese twabonana yampanura ukuntu kose umuntu wese twese twaramukanya umuntu akaguma byiyumvira akaguma yibaza yuko ibyo urupfasoni ubuntu ukubaha n'ukutishira inyuma ari ibyo bintu bya mbere nibaza ko umuntu wese ateza kugendera ko ibyo rero bigendeye ko nk'ibyo kuriga biraheza bikagenda neza kuko wubaha abandi uko ukamenya icyagushize ngaha ukamenya yuko utigena utigenza mugabo ufite agare ufite akubaho ufite icyo ugendera ko umaze kumenya rero kuri icyo ugendera ko ntawe uheza ngo agusuzugure mugabo udashoboye kwiyubaha nawe wenyine
muravuze ibintu bihambaye cyane rwose ko hariho nk'abantu kenshi na kenshi cyane cyane mu mashuri yo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere aho usanga umunyeshuri avuga ko umwe ari kijuju undi aciye ubwenge mukamuze ko ibyo bintu bitabaho byose biva ku mwete eka no kubwira uwo muntu wese akoresheje hariho n'ikindi gintu gishobora kuba gihambaye Dr. Atanazi Gahungu eka kwiha umugambi no kwiha aribyo bita nko mu Gifaransa determination nico ni kintu gihambaye cyane rwose gishobora gutuma umunyeshuri igenza neza akora neza mu ishuri
icyo kintu kirahambaye rwose kuko abaturi ko turavugana icyo batazi nuko jewe navuye mu Burundi bise bene bya bintu bico bita ngo Fulbright scholarship yo Fulbright ni kintu gikomeye mugabo igihe maze gushikira ino bose barazi ko ibyabaye jewe navuye mu Burundi mu 1992 hama mu 1993 jewe mbere nariko nditegura ngomba gutaha niho haca hatangura kube kugorana mu Burundi bimaze kugorana rero niho nashafasa nkagumino mugabo agatima gushika n'ubu ico nogomba ko abantu bamenya nuko icyo uri kuravuga ngo twokwita determination yuko kuvuka bico gihe agatima kamye karaho hamwe novuga ndi ibyo ndiko ndakora byose abarundi iyo bava iyo bari bose yuko ngomba yuko bo mbona tukagira uko twakuze kera ntawagaye uwundi ntawakengera uwundi twese twaba tuvuga tuti Burundi bwacu icyo rero nico kintu kiguma rero kindi imbere nkaguma ndakirabira ko uko ndakirabiye ko ngashobora kugira ibyo nkora umutima uri munda nicyo habindi byinshi no kongera ko
umuntu tufasha karoro kawe waje kwiga muri leta z'umwe za Amerika muvuye mu Burundi hariho intambamye nyinshi cyane gose hariho imico ikariho mwavuze ikintu gihambaye cyane gose kwiyemera ni ikintu gihambaye cyane gose ariko hariho n'ikindi gihambaye uriko uri kurahura n'ingorane kuba udacika intege nko mu gifaransa nivuga cyane mu cyongereza ni resilience icyo kintu cyo impanuro mu hangugaruka rwise nk'umugambi kuja kwiga hanze cyane dukora bandanya kwiga rushora kubona waheje nka lisansi ariko rushora kuba gose urakwiteza imbere mu kandi karusho impanuro zo bankize
hariho ibintu mujya mu Burundi twe twakuriyeho muri ko uwo muvugana wese ukamugaza wumva vuga yuko ngo ahandi abantu bamerewe neza ahandi abantu bose bagendera hejuru bagira gutu ugasanga turiko turisuzugura kandi bidakeneye umaze kugenda hani hose aho uzoza kuba hose uzosanga hariho abagowe hari n'abagowe kuturusha ariko wewe ukamenya yuko izo ngorane waciyemwo ibyo waciyemwo ibyatumye twebwe tutanamwo ko izo ngorane ushitsemwo aho uzoba uri hose ntizizoruta izo ngorane abandi bose bazogira uvuga uti jewe aho ndi ndabona yuko isa akamaro ndabona yuko icyatumye nkabagiriho ndabye nk'uko abariko baratwumviriza ndabye nk'uko aho twiga mu mashuri y'uguheza amashuri niga igitega ukaraba abasigaye abatwawe n'intambara abatwawe n'izo ndwara za sida abatwawe n'iki ukaraba wowe ukabona usigaye rero uca wibaza uti jewe rero nkaba nsigaye reka nerekane yuko isa akamaro ako kantu rero niko meza nkagendera ako kandi gushika n'ubu niko ngendera ko yuko itatumye nsigara nteza kugira kugikoresha kumwe kwa wa muntu baha imbiya hanyuma umwe akazi akaca azinyegeza ntazikoreshe jewe nani nibaza yuko icyo kintu catumye nkaba nkiriho nkaba nshifuza nkaba nshiyuba mu mutima ka karana k'abarundi iyo mico y'abantu tubana iyo mico izoba mibi hariho bashikaho ugasanga abantu baragayana utaruvibaza hariho abazokura aba bagasanga uvuga ururimi naho uwo burunosora mugabo akavuga yuko utaruvuga rutomoye mugabo ibyo bintu ntibirengeye kubonamo yuko icyo kintu cagutumye ukiriho wewe uteza nawe gusubiza abaguhaye kubasubiza mu minwe no kufata no kuraba abo bantu badukurikira ukabereka yuko ni byiza kubaho ubishatse aho uri hose urashobora gutera imbere kandi urashobora kwiteza imbere kandi urashobora kwihagateka
ni byiza cyane rwose Hermes dushimira Imana arahize nk'imyaka irenga ibiri gatoyi murangije muri kaminuza Martin Luther King mu wamufise imigambi yo kubandanya gushika ku byigwa vya maîtrise cyangwa docteur
ego na musanzwe iyo uri mu gihe cyo kwiga amashuri ntiwigera uvuga ati nzohagarikira ngaha musanzwe ufise akaryo uguma wiga ibyumviro rero byo kuvuga ko tuzobandanya amashuri tukagera kuri maîtrise cyangwa docteur byo biribura turabifise gusa na oportunite niyo nyine ataraboneka neza mugabo uburyo bukunze kwiga amashuri ni ngombwa tukagera no kuri doctora
ku byereka akazi hoho byifashe gute
akazi ntawo bigeha uretse no mu Burundi ndetse no ku isi yose birazwi yuko akazi karagoye kuboneka na cyane cyane muri ibihugu byacu biri mu nzira y'amajyambe rero ikintu gihari iyo umuntu ahejeje amashuri aragerageza kuraba akisuganya akarondera ingene ahaciraka abirose abibuze akagerageza kwihangana ariko nko mu Burundi hoho naho biri uko turashima leta irafise umugambi y'uko izoshyira amahera mu kigega ifise umugambi hama abajene bari mu mashyirahamwe rwaruka rugagerageza gukoresha amafaranga leta izoba yashyizwe mu ico kigega hanyuma bagashobora kwiteza imbere ni ukuvuga yuko biramutse bikunze leta igatanga ubwo buryo abajene bakaba bari mu mashyirahamwe rwaruka bazoshobora kwiteza imbere, natwe turashobora kuzoba turi nko muri abo turose amahirwe. Yego, tuguma n'ibyizere dutera n'intege leta kugira ngo igerageze ibyo yemereye urwaruka ishyire mu ngiro, tubirindiranye igishika rero muri rusange.
Hariho n'imigambi mu madepartema amwe amwe, mu ma fakulte amwe amwe yo gutanguza nka maîtrise, eka twarumvise ko na programme ya doctorat ishobora kuba yaratanguye. Ivyo ni ibintu ushobora kwibaza ko mushobora kuzokurikirana canke mukaraba n'ubundi buryo bushobora kwiga hanze. Hariho ibihugu byinshi biba bifasha nk'abanyeshuri bafite ingoga ikaba bafite determination nk'uko twabivuze. Ivyo bintu mwamufisemo umugambi?
Yego, umugambi ndawufise cyane wo kwiga maîtrise, haba mu Burundi canke hanze ndose akaryo. Yego, kwiga maîtrise ni ngombwa, ndafise umugambi. Yego, ntegerezwa kuzoyiga. Yego,
turi kumwe na Professor Atanase Gahungu ntabura ika ivyiyumviro hava abashikiriza mu kanya. Ariko reka muri aka kanya duhe ijambo abanywanyi ba radio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Pierre, mwiriwe neza?
Yero, mwiriwe.
Muratwumva muri hega Pierre?
Turi mu Burundi muri komune muri ntara ya Kindano mu Bugabira. Rero ico generalise
banze tubwira akazi na kirundi zokoze.
Banyita Bizimungu.
Bizimungu, Pierre Bizimungu. Ego, icyumviro ikibazo?
Ego, na numba bagenzi banje bariko baravuga igihugu ka kaminuza.
Ego,
bwabo cyo kibazo nkunze kubona ni kubera usanga nk'ubu leta hariyo bamwe menga hari amasekisho cyangwa se bine bifata byo muri imanite. No?
Ego, duga ku ijambo turakumva.
Hariyo ibifata byo muri imanite usanga bidaha uburenganzira abanyeshuri kuguma babandanya amashuri. Rero natwara bibaye mu kenshi twarize nibyo bifata byo muri ansenema bita maherutse cyangwa bino mapedagoji. Rero ugasanga mbenga leta yotutira kamo leta ikaraba ukuntu boza baraha akaryo abanyeshuri bakeneye kwiga hanjye nk'akarorero. Narashakashatse ukuntu noza ku kaminuza kubera amashuri nize ari ajyayo muri ansenema, ugasanga mu kibi bavuga bati niyo genda ku kazi kandi urabye n'ubuzima bwarabuze. Rero nashaka mbaze abo bagenzi bacu baba bari hanze nk'uwo mugenzi wacu wumva ari muri Amerika ko bari n'ishyirahamwe baba bafise yoda zakemura leta kugira ngo abafundi batange ibifata ku bana batorize kwiga bakabandanya biga.
Murakoze Pierre Bizimungu. Ikibazo gihambaye cyane rwose Atanase Gahungu, nk'uko mubizi mwarigishije mu Burundi kamutaraza muri Amerika nkuko nanje nyine nigishije mu Burundi ntaza ha muri leta z'umwe za Amerika. Icyo ni kibazo gihambaye aho muri sogonde abantu biga byo kwigisha ugasanga mu nyuma ntibafise aho basaganiriza, ntibafise aho bashobora kuja kubandanya eka n'amabourse kuri abo bantu usanga atari menshi cyane rwose. Impanuro mwotanga kuri abo bize ayo mashuri canke kuba tegetsi baraba indero n'inyigisho nize?
Ya icyo kibazo kirakomeye rwose kuko kenshi yumvuze ngo ikibazo kirakomeye rwose, ni ukuvuga yuko inyishu yabo yacu si inyishu yo kwihutira. Nibaza yuko kuva kera mu Burundi twariga mugabo twese tukiga tubona yuko ubushobora kudukoresha wenyine ari leta. Ubu nibaza yuko hageze igihe uko dutangura tugahindura mu mico yacu umuntu akibaza ati mbega jewe simvuge gusa ngo narize ndazi ubwenge ndazi guharura ntawe atabizi. Mugabo haba utangura kwibaza uti mbega none ibi bintu nize bishobora kuva ku iki, bishobora gukora iki, jewe nshobora gukora iki? Ubu rero hari ibintu abantu bavuga yuko turiga tukagira icyo bita literacy, ni kumenya gusoma cyangwa no kumenya na numerasi no kumenya ibiharuro. Mugabo ugasanga hariho ikintu kitugoye cyane, wese turi ko turiga bose mu minsi iza bose bazoba baratsinze amashuri ayo twita secondaire, none bamaze kwiga amashuri yose bose baramaze kuyiga, hazoba hariho na hamwe leta ishobora gukoresha bose? Icyo kintu rero cy'uko umuntu wese ahari ashobora kwibaza ati reka ntangure ikintu gishobora guteza imbere abandi, gishobora kuduteza imbere, icyo kintu rero nicyo kizoba, nicyo gikwiye. Hanyuma muri iyi minsi uko ibihugu bitera imbere niko ibihugu biza birungungana byungunganya ibindi, abantu bakaheza bakaza bararaba bakaza ukayisha ubwenge ahandi bari ari hanze ari mu gihugu mugaba bagashobora kugira bati jewe narize ndazi ibiharuro ndazi gusoma mugabo icyo kintu twita trade none ko nabyize byose jewe ikintu noshobora gukora n'ubwenge nize n'ikihe ari ugufashanya naryohewe cyane kumva yuko mu Burundi wacu hasigaye hariho ibintu bya kopeke hasigaye hariho bintu ibyo iyo bintu nk'umuntu yize kwiga yize kwigisha ashoboye kuronka ako kanya ko kuronka akantu kamutuma ashobora kuronka uwo mutahe naho uba mutoyi ashobora gufata ati reka jewe rero ntangure iki kintu mu byo nize nta wize kwiga n'umwe wize kwigisha wese nk'uko tubizi benshi bizi ibintu bita scientific base iyo rero scientific base uyikoreshejemo irimo ibindi bintu si ukuvuga yuko ari ukwigisha gusa kwa leta mugabo umuntu adashobora gukora n'ibindi kera tukiri mu Burundi warafata nk'umuntu nibuka igihe batangura ibintu by'imyuga hanyuma uwo barose iyo diplome yose w'imyuga ugasanga aho kuza gukora ibyo bintu by'imyuga agaca agenda agatonda kwa leta ibyo bintu akabihera kugira aronge akazi gusa ka leta yemeze ko akora kwa leta kuko leta ariyikoresha yonyine nibaza ko hazogera igihe uko dutera imbere tukabiheba tukaraba ukundi kudushobora kwiteza imbere no guteza imbere igihugu.
Icyo ni ikibazo kiri nko mu bihugu byose biri mu bintu nk'umunyeshuri kiri muri kaminuza abanza kwihweza kugira ngo arabe niba igihe azoba arangije ayo mashuri azonka akazi mu buryo bworoshe. Hermes, mu gihe mworonka amahirwe yo kuronka uburyo bwo kwiga kuja kugira nka maitrise cyangwa doctorat, hari ikintu mubona mwashobora kwiga kikaba aricyo cyabateza imbere mukaronka akazi mu buryo bworoshye kurusha ibindi mwashobora kwiga?
Kumajewe muri kaminuza narize ibintu bijyanye n'ubutunzi naho noja kwiga maitrise nagerezwa kubandanya muri ibyo nyine. Nobandanya mwize muri kaminuza.
Ni byiza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Federico. Miriwe neza?
Neza Federico, kundi kije.
Miriwe neza, muri hega Federico?
Mu gisagara cya Bujumbura.
Ya kandi kazina?
Nitwa Shimirimana. Shimirimana Federico.
Shimirimana Federico, murakomeye?
Yego turakomeye.
Yego, murafite ikibazo, murafite icyumviro, turiko tuvuga cyane cyane ku byerekeye kunonosora amashuri kurusha kuri lisanse kugira ngo nka urwaruka muri iki gihe ubuzi bugoye rugire amahirwe yo kuronka akazi rwifuza. Duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro.
Yego, murakoze. Kunonosora amashuri ngaha mu gihugu cy'u Burundi umengo bisa nk'ibigoye. Igituma umengo bisa nk'ibigoye, urabona iki gihe igihugu tugezemo, urabona igihugu kirakenye, uwo hadye ibintu byo gutera amatora ugasanga urumva umuntu adashoboye gutangira umwana we amafaranga yo gutera amatora, urumva bamwe barirukanwa ku ishuri, abandi hari inzara, hari ubukene, benshi ntibashobora kubandanya amashuri kubera inzara iri mu gihugu, ubukene aha mu kiburaba, ubuyi n'abantu benshi bahejeje ntibashobora kuronka ubuzi haba muri leta ababiri no mu bigenga n'ubushoboye kugira hinge arabukungene yitunganiriza umugambi ntashobora kuronka ukungene afatwa mu mugongo. Uwo munyeshuri nigeze kumva avuga yuko leta yashyize umugambi w'ukushinga banki y'ugwaruka ifasha ugwaruka. Ibyo nibyo n'ubu washaka bisanzwe uriho ko hariho ubushikiranganji bw'ugwaruka. Mugabo urumva ikidutangaza ni uko bashyigikira uruhande rumwe badaheza ngo bashyigikire impande zose. Icyo nicyo usanga urumva gitangaje nk'igihugu cyacu Burundi. Nk'akarorero urumva urashobora kujya gusaba nka serivisi kanaka zo mati utari mu mugambwe kanaka ntushobora bire mu mugambwe urumva uba wegamiye ubutegetsi ntushobora kuronka serivisi none mu mwanya twebwe urwaruka rudashobora gufatwa ku rugero rumwe wumva tuba turiko turakiza igihugu guti nikwa kundi urumva bamwe usanga urumva yishikana ubundi nawe agaca usanga urumva agira ati ako nitwa inzara nkinge nemere mpemuke ndamuke n'ububa yahejeje ako kazi urumva agaca usanga agira nk'akazi nuko ategezwa kuba ari mu mugambwe naho urumva bamuteye ati kori iki agatsinda agakora cya kintu ugira urumva yemere kujya muri bya bintu. Icyo gituma urumva twe twasaba nk'uwo ati nazi gahunga ari hanze yuko bogerageza bagasaba ayo ma ONG akagirageza urumva agafasha ugwaruka imiboneka mu nyigisho mugo pana ku mpande zose meze bazumva ngo bafashe abavize gusa cyane bafashe amashyirahamwe yose babize babatize bafashe bose ku rugero rumwe babaha inyigisho babigisha kumwe nibo kwiga imyuga kumwe nibo kwitunganiriza imigambi yo kwiteza imbere ibyo bizokuye ibyo bizokogura biga kugira mu kaga kirimo naye handi urumva bigumye uku ibintu bizoguma uku nyine izuguru zuguru kuko naho umuntu atoronka akazi arashobora kwitunganiriza utuntu adandaza kuko twese turabaye hakarima kurura ibyo gukora ngaha mu gihugu cyacu Burundi ni byinshi. Murakoze Imana ibahezagi.
Murakoze Frederic Nshimirimana, Dr. Athanase Gahungu. Frederic waje ibibazo bihambaye cyane rwose, ibibazo by'uko nk'uko yabivuze ugwaruka rushaka kwarurajwe ishinga n'ibindi bintu, hari inzara, hari ubukene, kwiyumvira kuja kugira ha doctora maîtrise si cyo cyacyumviro kiba kiri imbere. Akaba yavuze n'ikindi kibazo cyuko hariho gufasha, naho hari uba hari gufasha ubwo gwaruka bikorwa mu buryo bose bataronka yamfashanyo, n'ikibazo ca ma ONG niba hari na za kaminuza n'ahandi zishobora gufasha nk'ugwaruka mu isanzwe ugwaruka usanga kenshi bacibwenge naho baza mu kaminuza muri Amerika usanga bigenza neza cyane gose. Ivyo bibazo umushinga nta Frederic ashikirije mu bivuga ko
ibyo bibazo by'umushinga nta Frederic ndabyumva mugabo biyagoye gusigura umuntu abicishije mu bya politique je nagomba ndabicishe mu mvugo kumbure ishobora kumvikana ariko ukundi yewe niko nagira mbwiye Frederic kera twebwe tukira tukija mu mashuri jewe no umubwira yuko nta munyeshuri numwe yasuruka ku mutumba no mu ikomine mbako twese twari tuzinanye twari bakeye gose cyari nk'igice igice kimwe kwijana niyo bari abanyeshuri. Ubu rero abanyeshuri jewe naryohewe igihe meruka mu Burundi, igihe meruka muri Tanzania, muri Ghana, muri Ethiopia ndadiyo ntembereyeyo ndanezerwa gose kubona uba bantu bose baraciye mu mashuri nk'uko byagenze mu bindi bihugu byose ibyo twita ngo ibihugu biteye imbere. Uwo fata nk'igihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kera umuntu bavuga ngo yarize yaba yahejeje icyo twita mu Burundi imanite. Ubu iyo imanite baramaze kuyirenga ko kuko bose umwana wese ateza kwiga gushika aha muri leta mbamo za Illinois, ateza gushika ku myaka 17 akiri mu ishuri nta hanya hamaze. Ubu rero bose nga bose baramaze gutsinda, baratsinda imanite mugabo simvuze si bose mugabo ni nka bose. Umaze gutsinda imanite ucuraba uti none ko bose bashobora gutsinda imanite, none imanite ibyo bigikwiye kwita yuko ari umuntu wize? Oya, ntibigikwiye. Ubu baca baraba yuko abariko baratanga akazi baraba yuko wahejeje wahejeje iyo myaka nico bitarisanze mu Burundi. Urumva rero uko ibyo bintu bitera bitera imbere ngo tubanze tunezerwe yuko ikintu ca mbere cyari kibuze mu Burundi ubu bashoboye kukirenga ko ari uko umuntu we wa muntu abantu nka bose bashobora kuja muri ayo mashuri. Ikisigaye rero niyo ntambwe biteye Burundi buteye ko kandi si bya politike gusa, si bya politike n'ukora abati none ubu ko bose bashobora kuja muri ayo mashuri. Ubu abo bantu bafite amafaranga mu Burundi, abafite amafaranga bariho, simbuntu niyo araba gusa kuri za ONG zibayeho zofasha mugabo. None abo bantu bose bari mu mashuri bayatinze, ikintu kiriho bashobora kugira bagateranya ubwo bwenge bize bagashobora kugira aho kuraba gusa kwari leta iri kirabaha akazi bagashobora kugira ibindi bintu bishobora guteza imbere Burundi. Ibyo bintu biri hehe? Barashobora kudandaza
amashure nka akomeye muri Leta Zunze Amerika harimo yo mwigisha mu Chicago State University, nta bintu by'amabursi bashobora guha nk'abana ndazi kubica mu ntuze mu bushikiranganji bujejwe indero nyigisho mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ubwo buryo ntiburiho ko bashobora gutanga nka imfashanyo abanyeshuri b'incabwenge cyane rwose nk'aba bahejeje bafite amanota yo hejuru cyane rwose bakaronka akaryo ko kuja kuminuza muri izo kaminuza nyine?
Ibyo biriho mugabo nk'uko mubizi ibyo by'amaguru se biraheza bikajamwo ibyajamwo ibindi bintu n'ukumvikana amanza maguru se biri kubiri hariho muzobona nkino muri mu bihugu biteye imbere abantu biga benshi bava mu bihugu by'Ubuhindi bava mu bihugu bya Ubushinwa abo benshi rero baza bava mu bihugu bya za Pakistan benshi baza barungitswe n'imiryango yabo ino babyita ngo inkuze F visa yitwa F abantu benshi nk'abarundi cyangwa bo muri za Afrika baza kwiga kenshi kiretse nk'ibihugu bimwe bimwe nka za Nigeria benshi baza ku bindi bintu baza bafatwa na leta baza mu bintu bita je cyangwa je niyo buruse baheza bakaza abo rero biragoye rwose kuko bituma habamo imyumvikano myinshi irengeye kandi icyo igihugu cabarungitse kikemeza yuko nibaheza
abazungu
inyuma ibyo biro biguma bigoye nibaza rero yuko abariko baratwumviriza boheza bakaraba hariho ukundi abantu bashobora kwigira ku murongo bari mu bihugu byabo benshi rero bariko baragira bariko bararaba ukuntu bofata bakaja kwigishira abo bantu mugabo bakaronka ayo bandi madiplome ibyo bindi bintu nisa trade gushobora kugira umwuga ukawiga utarinze naho ni mu kindi gihugu mugabo ugashobora gucingira no muri wawe ushoboye kuronka
ubasha ku buhinga ngurukana bumenye
ego
namwe Hermes Federica yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu abanyishuri badafashwa kimwe mu kanya gatoya cyane rwose ico mukivuga kwiki
ego nagira ni ishure mu Federica nshimirimana yuko mu bisanzwe ntiyovuga ngo mu Burundi ngo abantu ntibafasha ku rugero rumwe aba harimo n'imvugo yo kurenza urugero kubera nk'ubu nka jewe ngo narize narahejeje ariko hari abantu twiganye kwize hamwe bamaze kuronka ubuzi bakora mu banki nkuru y'igihugu bakora mu kigo gitoza amakori bombere hari abandi ari abaganga bize mu bindi bisata niyo kuvuga ngo mu Burundi ngo wafasha uruhande rumwe n'ibintu si jefe ntibyemera kuko abo bantu bamaze gukora jewe nzitubinanye twize twambaye inkofero y'ishure ntabwo twize twambaye inkofero y'umugambi
yego me
novuga yuko mu bisanzwe bidonye n'ibintu sinovuga yuko ari byo no katari byo gusa ni kintu kuronka akazi mu bisanzwe haronka akazi umuntu nyene yaba yashikiriwe yakoze ikibazo iyo yagiye gupostira nk'ubu dufate nk'akarorero mu ibanki BCB hariho appel d'offre bazotanga akazi nk'ubu dufate nta muntu abazi ngo hazoronka umuntu n'ubu uragenda ugapostira urose ukaronka uburyo ukihangana ntawuvuga ngo rero mu Burundi ngo bafasha ngo uruhande rumwe cyangwa ikintu aho twese twoca dutohoza urwo ruhande tugaca dusanga twagiye bibazo y'ikidonye bya Frederic ntabwo ari byo ahubwo gusa ikintu twovuga tuvuganye na nshoboye kubwira uwo mutumire turi kumwatanaze ubumwe ntiwushobora gufata ibintu byo mu Burundi mugerageze kubifatira hamwe n'ibyo muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika woye mu bisanzwe twe turi abashomeri mu Burundi hari abashomeri ku isi yose hari abashomeri twogerageza kurara ingene twotora inyishu ku Barundi bene wacu cyane tukagerageza kuraba u Burundi imeze gute ugereranije no mu karere muri Tanzania muri Congo canke mu Rwanda canke mu Uganda mu Ganda ntiwoca ntitwogereranya Amerika wigeranye n'u Burundi uno munsi ntiwogereranya Ubushinwa ubugereranye na Nigeria nibyo bushoboka usanga hariho nivo igihugu kigeze ko itandukanye n'ijya nivo yindi
yego me tubibutse nshuti mwese ko muri kamara abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Edouard mwiriwe neza Edouard muratwumva
ndakumva neza
yego kandi kazi na ninde
izina ryanjye nitwa Edward Mbaraka
duga ku ijambo ikibazo cy'imvira turi ko tuvuga cyane cyane ku byerekeye ukuntu rwaruka rushobora kwiteza imbere mu mashuri rukaminuza rukaja amashuri yakomeye cyane rwose kurenga kuri lisansi duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
wenda ndi ku Kicukiro
mujyi
wa Kigali
mm-hmm.
wenda ndavuga nko ku rubyiruko rwa hano mu Rwanda Kigali
mm-hmm.
yumwe ariko ndabaza nshimire abagize urubyiruko hose bo mu Rwanda kuko bamwe baragerageza kwiteza imbere tutari ninjira muri ibyo by'amashuri
mm-hmm.
kuko baragerageza kwihangira imirimo. Icyo nicyo cya mbere nabonye, kuko nk'ubu hari umwana w'imyaka 28 wagaragaje ibihangano bye, hari uwagize uruganda rwenga ibikomoka ku bitoki, hari abana b'urubyiruko bari mu mashuri za kaminuza barimo bahimba ibintu bya ICT cyane cyane muri IPRC. Tugarutse noneho no mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda, urubyiruko rurimo ruragerageza kwishakashakira uburyo rwakwiteza imbere. Tukiraho rero, nakomeje kumva wenda muganira kuri Amerika. Amerika cyateye imbere, igihugu cyateye imbere, urubyiruko rwaho ndetse rushobora kuba rubaho rudakora ariko ruhembwa. Ibyo ngibyo ni bimwe biri mu kujya mu nzira y'amajyambere, bitarabasha kugeraho kugira ngo bishyure abantu bafite ibibazo
urwarukaje amashuri. Urwarukaje muri Amerika ruda Edward rudakora ntirushaka guhembwa. Aha muri Amerika siko bimeze.
Si n'urwariko gusa, si urubyiruko gusa ruri muri Amerika, ahubwo banze uvuge n'impunzi ubwayo itari mu Munyamerika. N'impunzi ubwayo iri muri Amerika irahe igira imigwa ikintu ihembwa.
Ni nk'agafashanyo
hano mu Rwanda rero.
Yego.
Twizi hano mu Rwanda urubyiruko rw'abanyarwanda, hari urubyiruko bari muri za kaminuza banyotewe kubona amafaranga cyangwa se bashaka cyane kubona amafaranga igihe barangije izo kaminuza. Iki gihe barangije kaminuza rero, dufatiye ku ufite bachelor degree akazamuka wenda akajya kuri masters, hari igihe arangiza amashuri nta n'inoti y'ijana afite yo gushora. Aha rero mu Rwanda baraborohereza cyane nko kubashyira mu makoperative, ku buryo nanashishikariza rwa urubyiruko rw'i Burundi, rwa urwa hano mu Rwanda, rwa urw'i Bugande kuba kwibumbira mu makoperative, bakavuga bati twebwe niba tugiye gufata inkoko, inkoko igura amafaranga 5,000. Iyo ni inkoko kazi, bakafata indi nkoko y'isake, bakavuga bati tugiye gufata inkoko nkuko twibumbiye mu makoperative, twebwe dukore investment kuri ubu bworozi buciriritse, noneho tuzamuke buhoro buhoro dukama amafaranga mu magi cyangwa se tugurisha inkoko kugira ngo twiyishyurire ibindi byiciro bya kaminuza tugiye gukurikiza. Urwo ni urugero rwa mbere. Urundi rugero rwa kabiri, bashobora kuvuga bati reka noneho twihangire imishinga, bicara ubwabo, ariko ndavuga abantu bari muri koperative, twicare hasi dutekereze, tuvuge tutubwo tugiye gutekereza, reka duhimbe umushinga twa ubworozi twaba tuburetse, tujye guhinga, duhinge intoryi, duhinge inyanya, duhinge ibijumba. Leta nayo ubwayo yarangije kubona ko abo urubyiruko bishyize hamwe bagahinga intoryi, bagahinga inyanya, bagahimba ibijumba, leta iraborohereza binyuze no muri BDF. BDF hano mu Rwanda ifasha abantu byibura kwifasha nabo, barangize bakavuga bati uyu mushinga twakoze twatangiye, reka twereke leta yacu icyo yadufasha, leta nayo ikabafasha. Noneho rero abanki nazo ubu zatangiye guha inguzanyo z'ubuhinzi abantu batinyutse guhinga. Ubwo ni urubyiruko mvuga rwatekereje rwagize kaminuza, kuko nujya no guhinga byibura ubanze umbwire niveau de studie yawe ni iyi, nujya gukorora umbwire niveau de studie yawe ni iyi, master plan yawe wakoze ni iyi. Iyo niyo yonyine bashobora gukora bihamwe hamwe.
Ibyimviro bihambaye cyane rwose bishikirijwe na Edouard, avuga ko agarutse kuri cya kibazo Dr. Atanazi Gahungu mwashikirije cyo kuja mu cooperative ikakuja hamwe urwaruka rugafata ya mbere mu gushaka kwiteza imbere. Icyo kibazo turagikaruka ko mu kanya gato bimuragira icyo mukivuze ko, ariko reka tubanze duhe n'ijambo David muri weneza. David muratwumva?
Ndabumva.
Mu egira telefone muvuge cyane rwose, mu ikibazo cy'imvira ubwo kwijambo mu kanya gato.
Makoze cyane nubwo cyane bifatiye mu mbahe no mu ndahe, ariko abeje bitakumva bimwe bimwe bagiye bashikiriza ku bijyanye n'abanyeshuri baba badafasha kumwe bari b'Abarundi biga ari mu mahanga cyangwa se no mu Burundi. Ndakurikirana ibyo bavuze bijyanye na ufata kumwe mu buzi na barahumbe duce kimwe mere kuri icyo onya mu bishyikira cyane cyane ngo ndabirwanya, ariko birashika abanyeshuri nabo tuta ku akaroroje we mbere yuko nzamu muzima ndimo nina ku bourse bourse yo kugira mu mahanga tuganira mu buhinzi umuntu arita ku njabu kishuri bita ko tsonga kore cyo gihe tugiye kureba abanyeshuri twagire rimwe abagiye muri Algeria yana abandi bari bagiye mu Burusiya turazi ukuntu bita abanyeshuri baje kuba bafite mu bourse haba kwa cyo harabaronka akabourse ka buri kwezi gatubutse n'abandi batanga kugira bakabone bayibanda gukoma akaruhu icyo gihe rero mu buzi bya kuntu babitayeho mu kubafasha muri rusange cyangwa leta no mu buzi n'ibijyanye n'isanga hari naka 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 ibyo kintu birambiye ko ibyo ngira turabizi ama rero ingarutse kuri Edouard avuze bijyanye n'ukuntu rwarwa bwiteza imbere cyangwa indirimbo ifasha ni gikomeye cyane mu isanzwe icyo kintu cyo kimenya mu gihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda birashimishije cyane ukuntu rwaruka bifasha kandi rero ko bifasha n'abaterankunga cyane aba bantu bajejwe ibigo bitanga imari by'amabanki cyane za RDB za BDS kuko ari byiza birabafasha cyane bimanye n'akigoro w'abandi akarorero jewe ndafite akashimushinga natanguje niga tugendera niga mu Rwanda mu mwaka uheze ndagatanguza bimanye mu gihugu kirimo acyoze turabantu b'impunzi ndagatanguza ndagendegeranya n'ishuri agahuraga ndafite rero muri mu kirimo na gato kwicara tugire asosiyasiyo yo turakora iba ifite ibyo twiga arabiri byo karorero arabiri by'amahoteli no gufasha abantu mu mibereho kugira ngo tufate bimwe twiga katikora asosiyasiyo kugira ngo twiteze imbere icyo gihe bamwe barabyumva ntibazumva tuzafata ngo turakora ubukwe bwa mbere bugenda neza baramwishimira cyane icyo gihe aho twakoreye baramasete baratwamamaza
David musozere ndabona akanya kihuta
rero nashaka muri make
yego
nashaka ndangiza gushishikariza abantu abanyeshuri batumye bakiri kumwe n'ishuri ntibizigire gushaka akazi ntibizigire gushaka akazi murengera ishuri ahubwo akazi cyangwa ukiyumvira ukiga wowe nyine ugakreye ahantu usigaye fashanye n'abandi kandi
murakoze David Professor Atanas Gahungu kubyumviro bya Edouard Bwambere Nambere yavuze ibya makoperative yavuze ikaguja hamwe guhinga no gufata ikagufata ya mbere urwaruka rwonyine akaba ari gufata ya mbere mu kwiteza imbere na David asa n'ubigarutse ko mu kanya gatoye cyane rwose ndabona umwanya wihuta nk'umunota umwe mu gira icyo muvuze kuvyashwijwe nabo bashinga nabi babiri
ibyo bavuze byanyoheye mugabo nuko umwe yandengeye akarindi gatoyi ngo nagombye kuvuga yuko mu Burundi bwomera nko mu bihugu bya Amerika
oya noneho Dr. Atanazi gahunda byiza cyane rwose gutanga karorero ko mu gihugu giteye imbere kugira n'abandi nyine nka kumwe twavuga ntege umuntu aguma yibaza ko ari muto nawe nyine ashobora gushika aho umuntu wese ashitse ikibanza
ibyo nibyo
nimwe twavuga ko kwiha umugambi ukomeye ukawushikira nibyo nziza cyane yego
reka nkuko nabivuze hari ikintu je cyanyoheye cyane mu gihe igihe mperuka mu Burundi no mu bindi bihugu bidufatanye dufatanije imbibe ubwambi narejewe je rwose kubona amashuri yarabaye menshi ubu nka bose abo turiko turavugana wese bakaba barashoboye kwiga bararose intango hanyuma ntabesha naraciye mu gihugu cya Afrikaside cya Ghana cya Tanzania cya Ethiopia usanga mu bantu bavuga ngo barize bafite utundi tuntu bakora ni nabyo nabonye mu Burundi biriko biratangura ibintu twebwe jewe niganye n'umushinga na Frederico bitari gushobora kuba wiyumvira naragiye ngasanga abantu baronse amadiplome barashobora ugasanga bariko baradandaza ku isoko ugasanga barafite utuntu baratwara n'amataxi bagakora ubwo bundi buzi upfe o rero kubona ari intambwe twashoboye kurenga ibyo biraryoshe rwose ni nacyo gituma nibaza ayo makoperative niyashobora gukomera abantu bagashobora gushira imitwe hamwe si kugira gusa kuraba hanze ni ukurabayo ukaza ukaheza uka ugakarisha ubwenge
ugatora ibintu bijanye n'ivyo ushobora gukora mu gihugu cyawe.
Intambwe bateye ku bugu nico kimwe naho abandi bose bariko baratuje imbere za Afrika za Ghana za Tanzania z'u Rwanda niho bariko baheruka kuharengana natwe ubu niho dushise umu ejo tuzoba twatwe
twashije ni ivyo cyane gose Hermes namwe mugira icyo muvuze ku byashikirijwe na Edouard na David. Edouard akaba yavuze ko ugaruka rukwiye gufata ya mbere mu cyo gikorwa cyo kwiteza imbere duga ku ijambo umuntu umwe akanya karihuta.
Ego Edouard ndamushimikiye gose nagira ndababwire yuko ashobora kuba ego mu Burundi atahazi numva yavuga yari mu Rwanda ariko no mu Burundi birahari urwaruka rurimo bitari rike ruriho mu makoperative menshi ubugiye urasanga urwaruka rwagiye hamwe ruri kururadandaza ibintu bitandukanye ubugiye hari urwaruka rwagiye hamwe asanga rurafise ububare ubugiye urabona urwaruka ruri ku kabiri ku kizi ku by'ukuri urabona mu Burundi hariho amakoperative menshi y'urwaruka mbona urabona gutera intego rwaruka rwose rwo mu Burundi ruri mu mashyirahamwe atandukanye kuko n'abakozi bariko baragerageza kwiteza imbere mu kwishakira akazi rwaruka rwo ruba rwarize amashure aya tekinike nk'abantu bize mu bayitesi usanga ari urwaruka rwibeshejeho rwose usanga no munsi nigo rukora imiryango yugaramaze y'abantu mu gisagara rufise ibiraka byinshi
yego mire
nige naba n'urundi rwaruka nka twebwe ababizi ibintu bya comptabilité yuko natwe twogerageza kujya turaja hamwe tukarondera ikintu dushobora gukora kidusahiriza byoba byiza. Yego
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Hermene Gilde. Mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Muri hega Hermene Gilde?
Enda mu Uganda ni Hermene Gilde bareke bavuge.
Bareke bavuge ikibazo cy'imbere mu kanya gatoya cyari gose ndabona kanya kihuta.
Cyane si tubazo tubiri mbega ubushomeri abo batumira babivuga kwiki bwoba bwapfuye kuki icyo bakibutuma ahanini akabazo ka kabiri naka nko kugwaruka rushomereye bohanura iki kugira bave mu bwo bushomeri ko usanga bamaze n'ishure atamutahe bafise. Murakoze
tubazo twanje twarudu. Murakoze Hermene Gilde ibyo bibazo babashinga ntahe twatumiye baravyishura mu kanya reka tubanze duhe ijambo Eliasa. Eliasa mwiriwe neza?
Akuhaye mwiriwe cyane rwose.
Mwiriwe neza Eliasa. Akandi kazina ninde?
Nitwa Nsengiyumva ndi ku mugwa mukuru Bujumbura.
Eh Bujumbura duga ku ijambo ikibazo cy'imviro ndabona kanya kihuta wihute mu kubaza.
Ego twari twumvise mu makuru y'amaradiyo akorera ino yuko atamaradiyo atabamenyesha makuru banyu bagikorera ino twebwe turafise uburenganzira bwo kubaza ikibazo twebwe turi ino.
Ego ubwo burenganzira murabufise?
Ego nashaka numve zimpa pengwa mu ikosa nagira ntitubufise ubwo burenganzira.
Oya murabufise?
Ehama turabibona ibyo bintu by'ubushomeri buri ngaha anyi Bujumbura iwacu mu Burundi nagende imwe mu bashomereye turabona abantu baguma bajya mu bindi bihugu za Omani anyi muri Sudani y'amajyepfo mu Rwanda Kenya Uganda mbega leta irashobora guhomba iyo abanyagihugu bayo bariko baragenda guhiga ubuzi ahandi cyangwa irashobora kwifunguka ako niko kabazo nari ifise mume umucyo.
Murakoze Elias Sengiyumva reka duhe ijambo Professor Atanasi Gahungu bwa mbere na mbere agira icyo avuze ubushomeri buva kuki mbega ubushomeri urashaka kugira mufise ingaruka iyihe bwohera gute?
Ibyo bintu by'ubushomeri nibaza bamwe ba Frederico bamwe ba David ko bari babivuze ko ubwa mbere hoho n'ubwa mbere kubanza gukeza yuko ubu nka twese Abarundi turiko turaja mu mashuri kandi tukiga tukaronga ubumenyi mugabo uko baba benshi niko guca ubwonko akazi gakwiye bizoca bigorana mugabo ikibazo ko abagiye gikomeye cyane nico ati mbe abantu bariko baraja hanze igihugu kirunguka cyangwa kirahomba nido nagenda mubwire yuko ubu ukera uburundi umurundi wamumenya kuko
ico ni kibazo cha Elias ego
umukera ntiwabaza umurundi timbega yaho hantu muri za Oman uramaze kuhabana kwatu maze kubona nk'abantu bakeyi baja muri Dubai mugabe ibyo bindi bihugu byose ubu usanga barundi bari muri za Australia bari muri na za New Zealand bari muri muri Canada bari hose bamaze kuja hose uko kuntu bazogaruka naho woraba abantu arabagiye mu Rwanda arabagiye muri Tanzania arabagiye mu Kongo iyo bagarutse mu Burundi cyanje aho bari hose usanga ikintu cambere bagira ari kudandaza ibintu by'u Burundi ari kudandaza bakarungika amafaranga mu Burundi ibyo bantu rero bariko baragenda biratuma u Burundi butera imbere ahubwo bari bakwiye kuraba neza tukwiye kuraba neza ingene twebwe turi hanze twogira ibintu bishobora gutuma aho turi hose tukarota Burundi aho turi hose tukarota karanga ku Burundi hanyuma tukama turota ukuntu kumwe ibihugu byaje hamwe bikagira ibintu bita Millennium Development Goals yo guteza imbere Afrika tukaraba rero yuko ibiriko biriga ubu iyo tugiye kuza mu bindi bihugu tukaja muri za Australia tukaraba ingene bashoboye gutera kuri izo ntambwe tukurengana ubushomeri hanyuma natwe tukagenda mu Burundi tukaheza tukabiraba tukabishyira mu ngingo ingo rero aho turi hose ntitugire ngo turiko turahomba kuko twagiye kurahura ubwenge ahubwo turabe ingene dukoresha ubwo bwenge turabe ingene dushobora gufasha u Burundi aho turi hose tukarota kakaranga k'Abarundi
ibyo
nagomba kongera ko kandi ngira mu misa mushinga ntahe Frederico sewe ndike banuye abanywanyi bose twavuganye ndaryohewe rwose kumva dushoboye kuvugana ibi bintu birakomeye
Urakoze urakoze yatanazi gahungu kuba washoboye kuguma mu kiganiro kugira ngo uduhe ka ugirice tukwiye cyane cyane kubyerekeye agashimwe kandi impanuro mwatanze kugaruka ugaruka rushaka kwiteza imbere ka mu byerekeye indero nyigisho ka kuminuza amashuri akomeye n'ikintu yambaye cyane rwose turagushimiye cyane rwose yatanazi gahungu
Ego ndabike banuye.
Yego. Reka mushya ntahe Hermes ibibazo byashikirijwe na Elias Hermenegilde mwebwe mu bibuga kuri iki ikibazo cy'ubushomeri kisane cyavuzwe cyane gose eka n'ikibazo cy'ukuntu ubushomeri bwohera hari ikintu mufite mu kibuga ko.
Yego. Ntabwo kwishura kuba ari mu Buganda avuga ati ikibazo cy'ubushomeri cyohera gute. Ubushomeri bwohera mu gihe twese nk'Abarundi nk'ugwaruka bw'u Burundi tworengera kumva ko ngo narize amashuri tugakora akazi kose mu gihe tudashoboye ubu nk'akarorero nka jewe ngo narahigije kaminuza ariko kube hari muri iyi minsi hari umuntu yarampaye akazi ndamudandariza ndabikora numva nezerewe ntarabye ngo ndafite bakarorera yo muri finance comptabilité ndetse ndabiraba ndakora akazi gusa yampaye tukumvikana akantemba nisahirije ejo haza nshobora gufata mu gashahara doba yarampenze hanyuma nkaje hamwe n'abandi bagenzi abo twamenyanye abo tuziranye abo twize hamwe tukagira cooperative tugashobora kwiteza imbere ubushomeri rero nuko buzohera baba ukumva yuko nyimba warize amashuri kurima ntibiteye isoni byaradutunze nk'Abarundi kuva kera urima ukarima udandaza ukadandaza worora ukorora ngabo ukabona yuko uri ku kazi amanishiye uwa kabiri navuga ati mbega aba Barundi bagenda hanze mu bihugu bitandukanye Burundi burahomba cyane burunguka Burundi ntibuhomba mu buryo bw'uko abo bantu bagiye gukorera mu makungu uburyo barose hariya babuzana gushinga imitahe mu Burundi ubwo buryo bakwiye hariya babuzanye mu Burundi igihugu kizoronka amahera kizokura k'amakoni ku buryo bariko barakora hari amakiteza imbere ariko Burundi bwohomba mu gihe abantu bari hanze nk'abo bose amahera yabo yogumi yo nyine bakayagumiza hariya no kuvuga baba bari bagiyeyo bavuye u Burundi ntabe akaguko buronka kandi bufite abantu bariko bateza imbere ibihugu by'ibindi akarero ndamuha akarero rero arabona abashinwa abashinwa benshi barakorera muri Afrika barahari baradandaza ibintu bitandukanye. Muga nta mushinwa n'umwe arigera yubaka n'inzu y'icyumba kimwe muri Afrika, ntawe ndumva ngo iyi nzu ni umushinwa. Wose amahera yabo
barayatubaka
iwabo.
Ego mate,
nicyo gituma rero n'abarundi bari hanze nabo natanaze gahungu yagiye nta kundi. Nawe nyine biraba amahera baca hariya bakajya kuyashinga imitahe mu Burundi, kumutse Burundi bugatera imbere tukiteza imbere.
Ego me, tubibutse inshuti mwese ko muri kamara barandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Thierry. Thierry, mwiriwe neza?
Neza Frederic.
Mwiriwe neza Thierry, kandi kazina twibutse.
Kandi kazina nitwa Ahishaki.
Ahishaki, mu kanya gato cyane rwose ndabona akanya kihuta, ni mwaba muri kamara barabisaha ikibazo cy'icyumviro.
Frederic, ni icyumviro ntangwe nashimira cyane, makoze icyumviro cyiza cyane, naho kumbure sanze umutumire agiye.
Yego.
Ariko ntangwe uwo mugenzi dusigaranye Frederic dewe navuga nti turiko turabiraba Burundi uyu munsi burafise abigisha, burafise amashuri menshi ya kaminuza, ariko none habuze iki? Habuze ugushaka kugira ngo ubushomeri buhave. Kandi ikibazo ni uko usanga rugaruka rwifuza kuminuza ngo rwige cyane, ugasanga hariho ibintu menga n'ibifashe bituma ugaruka rudashobora kwiga. Muri make rero hari ikintu nagomba kuvuga mbere nda nifuza ko muzodukorera, muzoturonderera umushikiranganji ajejwe inyigisho za kaminuza, kuko hari ibintu byinshi mu nyigisho za kaminuza bidatomote, kuko usanga bamwe bamwe ubiraje ugasanga umenga hari ikintu cyaje gasiko rudandazwa, ugasanga umunyeshuri ntagisohoka kubera afite ubumenyi bwo gushobora kwitunganya ngo ateze imbere, gutyo ubushomeri bushobore kugabanuka, mu ugasanga umunyeshuri yasohotse kubera ko yakoze mu ngodo yiwe kumwe babivuga, ugasanga rero nta bumenyi asohokanye. Uwo mugenzi ariko arabivuga n'ivyo wewe yari definite comptabilité, ni byiza kandi urumva ko ariko arabyitunganyamo nabifisemo kazoza nk'uko abivuga, ariko ntitwiyobagize ko hari urwaruka rwinshi rufite amadiploma akomakomeye, mu ugasanga muri make nta kintu kiriyo gikomeye. Nicyo gituma ngira ngo niraka akaguha abategetsi bagerageze barabe ingene bobaho ibintu byo gushyiraho amastage professionnel, kugira abantu bamenye patike bashobore kumenya imyuga tureke gufata
ku ego me icyo kibazo. Murakoze Thierry, icyo kibazo tugishikiriza kandi tugaragaza turaye ko tukutumira umushikiranganji ajejwe inyigisho za kaminuza, ajejwe amashuri ya kaminuza, tuzogerageza. Ariko reka duhe n'ijambo kandi ndabona Idrissa ari ku murongo. Idrissa muri Wedenza, Idrissa muratwumva? Mwiriwe neza. Mukanya gatoye cyane ngo usana akananya karihuta ikibazo cy'umubiri.
Ndi hano Kigali.
Yego.
Ndashaka kuvuga ku ireme ry'uburezi ry'u Burundi.
Yego.
Mbona ireme ry'uburezi ry'u Burundi ritameze neza kubera ibihe barimo, bigatuma noneho batiga neza, bigatuma urubyiruko rutabasha gukora neza. Ahubwo ndashaka kumubaza ngo afite izihe ngamba kugira ngo ireme ry'uburezi ryazamuka.
Ego murakoze Idrissa. Reka umunyeshure yahejeje umushana yahejeje mu myaka nk'ibiri abone ukuntu byifashe mu Burundi. RMS dushimiye Imana agire icyo avuze kuri icyo kibazo mushikirije, reka acagira n'icyo avuze ku byashikirijwe na Thierry Yashaki. Duga ku ijambo RMS mu kanya gato.
Ego avuze yuko ngo twogerageza kuzamura uburezi bw'u Burundi, sindamutahura neza, kubera ko uno munsi mu Burundi hariga Abanyarwanda, hariga abakongomani, hariga abantu bava mu bihugu bitandukanye, mu mayuniversite nyine atandukanye. Rero avuze ngo uburezi bw'u Burundi ngo bwogerageza kuzamuka, sintahura neza icyo abashatse kuvuga. Ahubwo uburezi bw'u Burundi ni nk'ubundi burezi bwose, ahubwo twari ko tuvuga ku rugero mbene aba ugwaruka bwo kwiteza imbere, rukava mu bushomeri. Nayo ikibazo cy'uburezi, abarundi bariga bariga nk'abandi bantu bose, gusa tureka kwiga mu ndimi zimwe, nayo kwiga kuko tuniga.
Ikibazo cy'abaheza badafise ubumenyi bukwiye nacyo mu kanya gato amasegonda 15.
Bo ikibazo cy'abaheza badafise ubumenyi bukwiye, nibwo ibaho mu ishuri hamabaho hari abahaba mbere n'abaha kabiri, hakaba n'abanyuma. Ikibazo cy'abaheza badafise ubumenyi bukwiye buraba jinsyo yo mu mashuri, bakadwa bagafatira kugira bunguruza abantu, bakabunguruza kuri porosantaje yo hejuru.
RMS dushimira Imana, ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo muganire n'iradio Ijwi rya Amerika. Turagushimiye nawe Dr. Athanase Gahungu. washikirije ibyumviro bitandukanye. Turashimiye abanyuranyi bya ijwi rya Amerika bose baduteye akamo. Turabashimiye mwese, turashimiye ingenieur, tukaba dushimiye na Fatuma Kalala yadufashe kwegeranya ikiganiro. Turabifuje mwese amahoro n'umugoroba mwiza.